mpari zirahambaye cyane rwose guko nakugiye muri ko mukino umupira muba mugeze muri finale urukino rwanyu n'urukino rwanyuma rero urabona nk'uko abantu benshi bagiye bavuga baravuga yuko Ramuni yoba yatsinze mu mpari za mbere ama Obama nawe agatsinda mu mpari za kabiri ubu rero harageze aho abanyagihugu babona umwe wese ahagaze nk'abatarashobora kumenya uwo bazotora bakayimenya kandi cyane cyane kuvyerekeye imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu vyerekeye iby'umutekano ibyo ni ibintu bihambaye cyane rwose abanyamerika ariko bararaba cyane cyane muri iki gihe hari imidurumbanyo ku isi nko mu bihugu by'abarabu hari ingwano hari ihindagurika mu bya politiki
hari ibibazo bihambaye cyane rwose bisigaye bivuga muri iyi minsi aho n'ikibazo cya Libya aho umutegetsi yaserukira Amerika yishwe ari kumwe n'abandi bategetsi batatu b'Abanyamerika hakaba kandi n'ikibazo cya Iran ibigwanisho by'uruhonyanganda by'igihugu cya Iran hakaba kandi n'igihugu cya Israeli hariho ibirego bishikirizwa hagati y'abanyapolitike abandi babisigura mbega muri baza kw'ivyo bibazo hamwe n'ikibazo c'igihugu c'Ubushinwa muri baza ko namwe ivyo bibazo ari vyo bihava bivugwa cyane rwose muri zo mpari zihava zimara iminota 90
ego ivyo vyo duravye nk'uko uravye ukuntu Ramuni no mu kiganiro kimwe baheruke za mpari baheruse kugira kigane warabonye ko ashaka kugarukana cyane Libya kiba cyari Libya Ramuni nabona yuko ari cyashobora gushimikira ko kugira ngo arondere ingene atsinda Obama hanyuma kandi ntuze ikibazo cya Iran naco ni ikibazo nkora mutima kuri Amerika kuko Amerika nishobora kureka Iran ngo ishikire igwanisha uruhonyankane hanyuma kandi urabona ko Israel nayo iguma sunika Amerika kugira irabe ko ari cyo bokora mu guhagarika Iran hanyuma ikindi naco Ubushinwa urabona Ubushinwa n'igihugu gihiganwa cyane gose na Amerika muri bihe byamvyerekeye ubutunzi hanyuma Amerika ikaba yongera mere imivuga yuko Ubushinwa hari ibintu hari ingendo zimwe zimwe byeke ubutunzi cyane cyane nk'ukuntu batunganya amahera yabo agaciro k'amahera yabo yuko harimo ingendo zimwe zimwe atari ingendo nziza zo gushigikira urumva rero ivyo n'ibibazo bikomeye kuko ni navyo abanyamerika cyane cyane bashaka kubona nyishukuri ivyo
hari ibibazo byerekeye izo mpari nkuko tumaze kubibona ntizitsinda umuntu yishuye neza gusa ahubwo ziratsinda n'umunyapolitike yavyifashemo neza cyane rwose ari ukuntu wifata mu kwishyura ibibazo atari gukengera nk'uwo muri kumwe atari gushaka guha amategeko umuntu ariko amera nk'umuhuza umuntu abaza ibibazo mbega ikintu mwoha impanuro mwoha nka Perezida Obama kuvyerekeye ukuntu izo mpari z'ejo zogenda nzi
icyo nubarira Obama numubarira aze yishure neza nkuko yabigenjeje mu mpari ziheruka hanyuma yongere agerageze gufatira kuri Ramuni ku bintu nk'igihe Ramuni yagenda hanze yaragize amakosa menshi
hanyuma mushinahe irere kugira ngo Ramuni atsinde impari z'umunsi impanuro muhanize
impanuro bwa mbere ho Ramuni no muhanura bwa mbere ho nko kuvyerekeye ku bibazo yo banza gashimikira uhantu abona Obama atashoboye gushika ko neza nibaza yuko abanaje nko kuri bijya bya Libya bishobora kutuma Obama yishura akavuga ukuntu ibintu byagenze ama muri ico gihe urumva yoca atuma Obama aguma arondera kwisigura ntaruhe umwanya wo kumubaza ibibazo cyane
Ilere ntiganzwa urakoze cyane rwose kuri ivyumviro muduhaye ivyerekeye cyane cyane impari zihava ziba uyu munsi impari zigira gatatu hagati ya Perezida Barack Obama hamwe na Mitt Romney yahoze ari buramatari w'intara Massachusetts ariko ahiganwa na Perezida Obama impari rero zihava ziba uyu munsi kuva isa tatu z'ijoro murakoze cyane rwose
urakoze namwe